mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Hano muri studio ya gatanu muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi, ndabaramukije aho muri hose ikaze kuri radio yanyu. Mutwumvira kuri radio inshuti ya bose FM 88.3 no ku ijwi rya Amerika FM 104.3 i Kigali mu Rwanda, naho mu Burundi mutwumvira kuri FM 94.9 no kuri FM 95.2.
Nubwo ari benshi je muganda sha ndizera yuko umva nukwiyemera, ndiyemera ko ibyo nzokora bishobora kuja imbere.
Uwo ni umwe mu rubyiruko rwo mu ntara ya Gitega ruzitabira irushanwa ryo gushushanya ibirangantego by'umuryango wa Afrika y'Uburasirazuba. Iyi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye turazigarukaho ku buryo burambuye mu kanya. Turabararitse, mube hafi ya radio yanyu. Radio ijwi ry'Amerika. Urukiko rukuru rwa Cibitoke kuri uyu wa gatanu rwaciriye gufungwa burundu abagabo batatu bo ku mitumba Mahande na Bubogora ya komine Murwi ni mu ntara ya Cibitoke. Abo bagabo bafashwe ejo kwa kane n'abashinzwe umutekano, babashinja ubwicanyi no gutunga imbunda. Ibindi kuri iyi nkuru turabigezwaho n'umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika i Bujumbura, Evariste Nzikobanyanga.
Niyosaba Jean Marie miburo ja Gisoni na Bayisenge Edmond nibo bafatanywe kuri wa kane inkoyo mu bwoko bwa Kalashnikov igipolisi cyabagaritse kibagiriza kwa kubuzima abagirizwa ko arabarozi ku mitumba ya Bubogora na Mahande bakoresheje igwanisho gicira umuriro gica kibashikiriza sentare nkuru ya Cibitoke kuri wa kane nyene. Mu rubanza gukibiriraho umukuru wa sentare yabumvirije yashikirije ko bavuga ibihushanye kubijanye nico bahora bakoresha iyo nkoho bafatanywe kubera ko atavyabona vyari bwaboneke kuri wa kane. Urubanza rwaciye gongururizwa kuri no wa gatanu. Kuri no wa gatanu intayi cese ibokereye abagabo uko ari batatu bahavuye biyemerera icaha co gutunga ikigwanisho batabifitiye uruhusha, bakuraho banayemerera ko bahora banagikoresha mu kwica abagirizwa ko abarozi ngaho muri komine Murwi. Kabura Deni wo ku mutumba Mahande yari mu bemeza ko abagabo bica abantu babagiriza ko abarozi.
N'igisaha jewe nza nemeza neza ko uyu munsi kijya caha cyagiriye Miburo Jackson batanzira amatsinga ko sijya mbere se n'ijya kabiro mbunda ayifatana barasage turashamba iyo mbunda vugi wiwe hariho uwaje aramwagiriza arafungwa ararekugwa. Uyu munsi nubu nkuko sentare byikuri ihigije kubiraba igashisanga iyo mbunda yavuye kwa Matsinga. Uyu munsi neza na neza ko Matsinga aragirizwa ko ariwe yamagandagura abantu narijya azaza gutegera abantu mu ijoro akabatema.
Bonanira Wilson arongoye umutumba Mahande yari yishikiye kuraba urucirirwa abarongoye bafatanye ikigwanisho gicira umuriro kuri uyu wa kane. Yemeza ko ku mutumba arongoye hamahishwa abantu mu buryo budatahuritse.
Yego cyane, kuko hamaze kugandagurwa abantu bashika batatu bishwe n'inkoho. Ahubwo twebwe twagize amahirwe twebwe narongoye abandi ku mutumba bajejwe intwaro ko ni ukuvuga ubucungane bwakoresheje uburyo kugira ngo bafate abantu bicwaje ibigwanisha aribo ari iyo nkoho nyene. Twovuga ko ariyo yoga ni ukuvuga yagandaguye abantu baheruka gupfa bose. Tukaba twosaba ko ubucungane n'abajejwe umutekano n'abajejwe amaperereza bokomeza baza ku mutumba w'Amahande kugira ngo n'iyindi yo bisigaye mwaho ku mutumba w'Amahande nayo ifatwe.
Mu bari baje kumviriza urwo rubanza rw'ikibiriraho harimwo uwari ku rutonde rw'abahigwa buhongo ngo n'abarozi kaje kera Silveri yiruhukije.
Jewe habaye mu kwezi kwa 11 itarike 14 ndategeko n'abantu barankubita baransize ikazi. Ama bene wacu mu Cibitoke bashoboraza barantora tica ngatu kujyana mu Cibitoke. Ubu nacienza mba mu Cibitoke niho ejo bundi naca numva ngo mwene wacu bamwishe ubu niyo bihungiro sharire. Je nanezerewe niko nabo batojeje amafaranga bofatwa bagashengezwa tukanezerwa mu mutekano ku mutumba wa Mahande ukaboneka.
Abo bagabo batatu basabiwe n'umushikiriza manza wa Republika mu ntara ya Cibitoke umunyororo wo guherayo sentare nkuru y'iyo ntara icira wemeza. Ababa kuri iyo mitumba ya Mahande na Bubogora n'abajeje intwaro bari baje kumviriza urwo rubanza bakengurutse urwaciwe bagasaba sentare kubandanya amatohoza kugira n'abatuma abo bagabo kwica abantu bahagarikwe bakubitwe intahe mu gahanga. Abagabo babiri niziza kumwe Paul na niyo buhungiro Karori nibo baheruka kwicwa barashwe ku mutumba Mahande. uwa mbere kugenekereza ya 2018 ukwezi kwa kane uwa kabiri kugera 2018 ukwezi kwa gatanu uko ari babiri bagirizwa gukora abarozi nkuko byemezwa n'umukuru w'uwo mutumba mu ntara cy'ibitoke iri mu buraruko bushiburengero bw'u Burundi Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika.
Mumuno tumwe gusa uramenye makuru ya Afrika kuri radijwe rya Amerika buri munsi. Kurikira video y'umuno tumwe kwijwe rya Amerika. Ni kurubuga rwa Facebook rwijwe rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu. Video y'umuno tumwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika. Radio yacu.
Radio ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ministeri ishinzwe Afrika y'Uburasirazuba mu Burundi irahamagarira urubyiruko rw'u Burundi kwitabira irushanwa ryo gushushanya rizahuruza urwo rubyiruko n'urundi rwo muri Afrika. Hagamijwe guhindura ibirangantego by'umuryango wa Afrika y'Uburasirazuba. Umunyamakuru ijwi rya Amerika mu ntara ya Gitega Fide d'Antoine Nsabimana yabateguriye iyi nkuru.
Muri urwo ruganda rwabereye mu nyubako z'ishuri ryigisha ubuhinga bwo gucapa no gushushanya ETSA mu gisagara cya Gitega, urwaruka rwize ubuhinga bwo gucapa no gushushanya hamwe n'abakiri ku ntebe y'ishuri kuri ETSA babwiye bizofatirwako mu guhindura ibendera n'ibimenyetso biranga Afrika yo mu buseruko. Ambassadeur Jean Rigi, umunyamabanga ntahegaheza umushikiranganji bw'u Burundi buraba ibibazo bya Afrika yo mu buseruko, yatubwiye icyatumye batunganya urwo ruganda rw'umunsi umwe.
Uruganda kukumenyekanisha umugambi kugutora ibimenyetso biranga ishyirahamwe ry'ibihugu byo muri Afrika y'Ubuseruko. Ariko turasigurira aba banyeshuri ingene boja muri iryo higanwa ryo gucapa ibimenyetso biranga ishyirahamwe ry'ibihugu muri Ubuseruko ko ari bitandatu. Ariko rero turabasigurira ingene icyo kibazo kizogenda. Kibazo kizokorwa tuvuge mu mezi atatu, kuko kizokorwa kuva itariki imwe y'ukwezi kwa gatandatu muri uyu mwaka igize ihere itariki 31 kwezi kwa 18.
Kubera ikishiramo rya Afrika yo mu buseruko rishaka guhindura ibimenyetso rya hora rikoresha ndetse n'ibendera, Ambassadeur Jean Rigi aratanga isiguro.
Murabona ishyirahamwe ry'Afurika yo muri Afurika yo buseruko ni ishyirahamwe rigurwa riguma ritera imbere. Hari igihugu cya Sudani giheruka kwinjira mu ishyirahamwe ryo muri Afurika y'Ubuseruko. Hari igihugu cya Somalia cyasabye kwinjira mu ishyirahamwe ryo muri Afurika y'Ubuseruko. Hari n'ibyindi bihugu nk'igihugu cya Repubulika iharanira Demokarasi y'Ikongo. Birakenewe rero yuko nk'uko inama y'abashikiranganji yabitegetse mu mwaka uheze 2016 ko huboneka ibimenyetso biranga iryo shyirahamwe bigafatira no ku nzego z'ishyirahamwe yo muri Afurika y'Ubuseruko.
Iryo higanwa riraba hanini urwaruka nk'uko Ambassadeur Jean Rigi abandanya bivuga.
Ni higanwa ryerekeye urwaruka rufise imyaka 18 kugeza ku myaka 35. Uzo bu wa mbere azoronka amadorari 25,000. Uzo bu wa kabiri azoronka amadorari 5,000. Uzo bu wa gatatu azoronka amadorari 2,500. Kubera bafise ubwo buhinga bwo gucapa byoba byiza bagiye muri iryo higanwa nka kurya twagiye mu higanwa ry'ukwandika umunyeshuri w'imakamba kabo wa mbere. Nayo iryo higanwa bo usanga umwana w'umurundi abayi wa mbere agaheza ako gashimwe akakaronka izuba ryaka.
Kemanzo saba arongo ishuri ryigisha ubuhinga bwo gucapa no gushushanya ETSA ati nakajyo keza ku banyeshuri twareze ko kugaragaza ubuhinga bwabo mu bihugu by'akarere
byaduhaye akajyo ko kuzuhaba kwirimbura neza ngo tubone hatugeze. Ariko je ni umwizero mwinshi gose yuko twebwe turayimenyereye hama tukabona yuko abanyeshuri bacu barabizi abigisha dufise nabigisha babinonosoye kandi babizi nta nkeka yuko tuzoshobora gutsinda iryo higanwa.
Urwaruka rwari rwitabye urwo ruganda bavuga ko atabwoba bafise bwo guhiganwa n'urundi rwaruka ruvuye mu bihugu bitandatu bigize ishyirahamwe rya Afurika yo mu buseruko. Abo ni bamwe muri urwo rwaruka bavugiye kuri mikoro y'ijwi rya Amerika.
Ego ngewe nditewe neza kandi ndaryohewe no kubona twashoboye amahirwe natwe gutumirwa muri iryo higanwa. Ndabona yuko ubumenyi nsanzwe mfise yuko bukwiye yuko noshobora guparticipa muri iryo higanwa, yuko nanjye niteze yuko nshobora gutsinda muri iryo higanwa
nubwo ari benshi je muganda sha ndizera yuko umva nokwiyemera ndiyemera ko ibyo nzokora bishobora kuja imbere
ubwo ruganda rwabaye karyo ko kuri ugo rwaruka kwiyandikisha icese ku rutonde rw'abazohiganwa muri iryo higanwa rizohuza ibihugu bitandatu biri mu bumwe bwa Afrika yo mu buseruko igitega Fidel Antoine Nsabimana ijwi rya Amerika
iwanyu mu ntara hanyu mu ntara
nikiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba nikambi kugira yagira abandi kwabayeho mu buzima bwiwe bwa misi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Murararitswe rero n'urwo rubyiruko iwanyu mu ntara ikiganiro abagezaho buri munsi. Kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu nshuti rero turi kumwe mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mutwumvira kuri FM 88 n'ibice bitatu FM 104 n'ibice bitatu I Kigali mu Rwanda mu Burundi mukatwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2 ubu noneho ni ikiganiro muri kirukuri
Mwaramutse mwese Okay Jewe nitwa Murisho Firemo Nije mpagarikiye igikorwa cyo gutanga ikibazo kibaho uburenganzira bwo gukora ngaha kuri izine Fadikanije n'uyu mutamagiti Tukaba rero ari twe turongoye irihinguriro rigiye gufasha guhingura amafi. Nagomba rero nsoma amazina uwo nsoma ace yinjira aho muri sare.
Nimuhore basha, hora twumirize basha, nimuhore. Hora basha,
tubanga. Nati utimana Jean Pierre, sabye? Ninazo yanje.
Yo Sandra, numva umucece wa. Ikibazo gihava kinanira ndakwiye gupa. Batangwe gupa ari wewe. Twavuganye iki muri chambre yari.
Oya sha Sandra numva ubwo bavyakwe.
Tekana rero uragitura. Je ndabizi.
Uragitura. Era baho nyene ngene papa guma ndaba.
Nuna kurabye ni.
Wo ntubona ngene guma ndaba. Angirira ibisinya sarisha mu.
Ni kawushuri ke kumurana.
Sandra, nko ikibazo chonanira. Nuba ngo we nuko kwima.
Ah, Alice.
Papa docha yemenya ko ntaraje bya bindi ya mpango ntrishesha. Ne wese nakwiye honye ne kwavuze ko nyobewe atuce nyirukana muhire
rya rya ritera bwoba sha
ati tera bwoba we papa numuzi
umusazi d'ailleurs ibyo byikure mu yumva ikibazo gusa kandi atana guma wishira mu gukira kunanira ikibazo turagitorari umvise papa wawe nawe ntazopfamenye ko bijya bintu tabisoma sivyo
reka tubyizere
mwe muri ko muraterwa mu ngaho reka tubandane giti arise
yo ndi hano
Kanyindi Sandra.
Present.
Ok, ni minji.
Allô? Allô? Oui, unanisikia? Oui? Oui, ni mie Nora. Allô? Ah, acha kujikausha. Ndazi kwa ura nyumba. Eh? Nasema hivi vitu wapiblia ku Facebook. Mungu we. Eh? Una insulté batu ku Facebook et Ivo tu. Hein? Allô? On asema?
Moreke. Wena.
Ni wa vyanditse wewe? Sasa? Eh? Sasa wa ufata ibintu byose ubonye ku Facebook et on a partagé comme ça. Hein? Auna akili?
Oui, hozo mono je.
Allô? Allô?
Nora.
Bono.
Nora. Uyo muntu ko mu kariye yagize iki?
Ni bono mu.
Akora muvugana mutumvikana nibi.
Ah.
Eh? nibintu yashize kuri Facebook.
Nadia nasikia hata haya kubikuonesha. Umva isoni.
Turabi.
Una i dessin vraiment on. Kichwa ni mtu, amaguru ni umbo.
Mama wewe.
Chini wanaandika ngo ni bahofije kutoka Rusangi. Unaona vraiment babatu. Damu wajije ananambia ngo siwe ya vyanditsi.
Ngo ninde naone.
Ngo nae bali mutumia ka partager. Bono.
Dio de shantana kin.
Nadia pardon vraiment. Pardon.
Je n'ai rien menyere yenora ntokikibaza. Numvise ko no mwikambi bahatoye inyandiko zitagira umukono zo gutyoza impunzi ngo
nzi. Kiwase kabisa.
Ego mama.
Nimbe bisikyesha gufata umuntu kama we ukamita ngo ninzige. Igikoko.
Nivugire mama wanje badutuka ibyo bashaka byose.
Ibaruha bazoro. Sio bien lakini sio bien.
Ana kashako turi mu mahanga.
Sio ibi bitu turuko turabakorera bina niti ahaya Nadia.
Abashanda bitukata akabika.
Naumia kabisa. Lakini Nadia ngoya, ngoya nikuoneshe dindira.
Ugomba giri kigano.
Ngoya niandike message ku Facebook. Niwaambie baache kutukana watu.
Birekesha Nora ntavwe witeranye nawe wanyu.
Nadia hapana, sindavyemera kwa bandanya babita ibikoko. Hapana, siwezi itika hii. Ngoya nikuoneshe.
Bejon, nene wabungu kwa mvuyo ukwere kibadu. Ni mutu kwa yanga kazi tukwa karose mba hungu.
Eka shaka, sorry Nika. Tutangula kuhishima, tutarameno kutuwa gitoy.
Haja kazi tukwa karose.
Eka shareka.
Wahungu, kia kibadu mga kionyigu teho njini.
Kia kibadu mga kionyigu. Waibu njinao.
Warumuti.
Eka shaka kimi. Kionda vizineza kwa tamujene nungu na tulikumi mishira hamge. Azobura kazi muli zini.
Changa honawe. Uraki kukwani
warungi.
Mbega sore nani?
Nuko nyene.
Wena byumvise ko akazi kazora mu batoye kibazo gusa.
Oya bijya.
Igiye muri shabe vuga nabyo byumvise wewe.
Itubirabiga gaso.
Igaye vuga nabyo byumvise.
Oya ni mubira.
Eh.
Amara satu yaronka. Tuta yaronka. Akazi ni kashi.
Muri
bajya bose kwakoranye kibazo. Ninde turushu uburambe umwuga wo kuroba.
Chaga hano muri murambe mu kazi.
Ega sore sha uraje kwiremesha.
Na numwe muri bajya.
Ninde yaguhenze kwakora uburambe.
Hama data wanje kubera ki barenze gukoresha kibazo
eh ahubwo
bisanzwe
yaho
haja basha tugira ngo abandi ntibashavure
eh kandi wishime ngo udatoye kibazo zoronka kazi
ndakaronka rero
udatoye kibazo
yego dupinge jone
eh kasare gasorere kare 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 kare
yego kazi ni kasha twaronse
ewe tumenyeje cyoroshye
gato emu Mbeka wafo nyamu ya kastari ambri kwa.
Ego wangu.
Ndakeo.
Nyamu na tangu.
Ndake. Yewe. Mama, mama, mama. Nawe sanduru buho. Ya santi.
Oya wenja ni homo vonyu ginyuma. Ngele ni homo vonyu ginyuma. Sibiru ndakeo.
Raba ginyuma.
Yewe.
Davira jone. Davira jone. No. Davira jone. Nawe wameko ni nyana yinzungu.
Kasori tufugisho kwa. Ikanwira kukuya matamukano. Ewe.
Ya. Inyuma hiwe bashi. Jone, jone. Jone.
Bamza kunyonde za batu eki. Bazo zimani kaja.
Ube. Acha hizo alishifti nihonde.
Oya nehuza niti nihonde ga. Bazo tugire indine bahibzi. Umukura chibibati kuja. Ewe na kini. Mugara chibibati kuja vrema. Ukamwe.
Ya Igira nisho niyumviriza sha eh eh gushira
umviriza ibikigashe
pepe eh eh gusha igira hano igira nariho
mvihe uri kurandika ati handreta ndiyanje uyirondera kuri
ne none araho ni miliyo gashe hose si wanje
we ndaye cyo kusubira ku kazi urabona
reka sha nigira gaseste ndabanda genda hano hanyuma
kandi gashero amazi misusaresha mu guce gwa premi
eka shana nakimo
nokuri ugira imana ko hektara kwemera aba yarakwandikiye demande explication
sigaho sha Na wanyine umushira iruhande ikirezi nkiki ndazi gato kwibuka gusubira ku kazi.
Bivuni bikigati. Ikinda yaje ndakwinginze.
Shiri, guma hamwe sha. Iki guma mu nyumvise gataga kacira. Cimura ndumvise aka. Ari akanuna.
Ko nawe.
Ndumvise akantu kabuje.
Ukumvise hehe. Na uranyarutse ibintu.
Eka shareka. Sikenzo ubona turanonsa ka bebe shiri. Nitwe nanje mu papa. Tikunda kabona ho.
Takubwire ikintu kimwe gashe. Ari na utokoroye kwa nko kuvyibaze.
She. Ushima ndavyumva mu kutuzoverana gahungu
ah
ego from ka garçon
konugishima niko bakwita
bien kabisa
ubu rero hoze umukobwa ngo niwe kwitwa papa ngo rifate
ya umukobwa turamuvise ntiyerive
eh
ubu dushaka musaza we ya tukunda mu bashatse tumwitende
birakome nishina nyine ugira umutore ataranaboneka
bashatse tumwite Ivan.
Eh?
Oya Ivan ya kera. Mm-hmm. Wapi?
Uh-huh.
Wapi kabisa.
Radio chocolat.
Brillant.
Uh-huh.
On va goûter caché. Na ka bon ko.
Shere ndagusavye reke kurota. Sivye?
Hm? Yego. Ndakabona nyine ka Brillant kakutse. Urona kashe. Hm? Kampamagara papa. Ya. Tikunda gakinisha twirwa ngaha muri sano, eh? Urayibona?
Namba wakwa. Tie. Nukuri byo cyo kuje ko kazi ugabanyizo ndoto. Nukuri byo byavyitse.
Être aimé n'est jamais le signe d'un bonheur. Bamutera bina malembe. Pam para pam pam.
On va danser ton polo. Nini wemba.
Narinda bakene.
Urasa echo.
Papa ndombolo. Naomba mfashe.
Bitu gani peti. Kama ni pombe, reka bakuhi. Garçon, muzanire ichupa akunywe atoshe kuya tufurai.
Vraiment pardon. Niko na probleme muira. Ndafise ingorane. Mfashe.
Ok. Efi, narudi, musiende ya, wemba, njoto ende inje.
Bitu gani sasa? Unadebarke ifo mutu alikuwa radiohegwa.
Na, papa. Na unamuperturbe.
Yo, samani sana papa ndombolo, vrema.
No, ntusu subire, unasikia. Sasa ufise ingora ni gani?
Madami wangu araguae sana, naomba msaada.
Sasa njen ndomboro, niko dokter.
Papa ndombolo,
Pare ku dispensaire.
Sina lumea, bosi.
Fata hii. Hii ni dimi. Nipishe niende kufurai.
Lakini, papa.
Lakini nini tena?
Munajua kuva mupunguje abakozi ku frontier. Atupati kazi, papa.
Nenda muulize benye kufunga mipaka. Sinjewe.
Tunakufa na njaa. Turafuye, bosi. Tuonee huruma.
Nifanye nini sasa? Ntakazi. Takazi.
Bosi, kazi yoyote, tunakufa na nzara, tuafuye bosi. Basi jewe nzo kura iarara murupango. Hata kazi ya zamu, jewe nokora, nataka kazi bosi.
Sikia sasa, genda kwanza ubandanye ile mission na guhai. Mushimishije kazi inaweza patikana n'importe quel moment.
Nunyine twashimire njuti bakunze bw'ikino muri kirukuri yo muva mu Kagera kukubona mudahengeshanya kwama mugira ico mushikirije ngamufashe abari mu matati akaronika kanya twasumera interano mwashikirije ku gice geruka ariko imbere yaho reka tubanze twibutse akabazo twahe twabajije
nka wewe canke uwo musangiye umugwi bishitse bakabagereranya n'ibikoko mwovyifatamo gute
Uyu munsi duhere ku nyishu yatanzwe na Basabose Dieudonné umwigisha kuri Lycée Rugari mu ntara ya Muyinga agira ati je umuntu anyisa amazina mabi y'ibikoko no mwegera nkamubaza igituma nyituko hama no kongera nkamuyegereza nkamwereka kuko anyimvira atari kondi none amufasha kandi mu bimugoye nkamuba hafa akabona ko yihenze mu kunyita amazina nkayo acyoza
uwundi yagize icyo ashikiriza ni Emmanuel Kundava mu ntara ya Cibitoke agira ati umuntu angereranije n'ibikoko twabanza tukicara tukiyumvira nabo dusangiye umugwi igikoko cy'ubuntu twokora tugahetse tukagikora arongera ko ati tukamwereka kandi ko tutari bikoko nkuko yabitwise gucyo rero nawe byo muhicirwa mbere akadusaba n'imbabazi
tubandanize kuri nkurikiye Claudine umunyeshuri kuri lise Mishira Arkange do Kibonde ati nk'umuntu atwise ibihere twebwe nabo dusangiye umugwi cyangwa ubwoko twumwihoza tukamwimururimi kuko atwise ibihere niduca tubiba ngo nuko abitwise
Nadia Ibugenyuzi ati bishitse bakatwita amazina y'ibikoko twagerageza kwitwara buhoro buhoro kuko tugize kwishavura igize byahava bikwega ingorane
Marius Muyinga ati ari nka Dio canka bo turi kumwe hari utubwiye ko turi bikoko haguhangana nawe ngo duterane amajambo no kwihutira kumwegera nk'umubaza igituma atubwiye nabi kuko hari aho yoba afise ikimushavuje kuri twebwe agaheza rero akabivugishwa n'agashavu hama bikunze tukabwizanya ukuri tugasabana ikigongwe usanze yagigwa nikosa tugaze tugatorera umuti hamwe icaruteranije kuko hari naho wasanga rurusaku atawufatiye umubano mwiza ugasubira itoto na kare ngukuri gushirira mu kuyaga
Daisy Patrick umunyeshuri wo kuri Ecofondava mu Cibitoke muri commune Buganda nabagira ati iyo umuntu akoresheje imvugo beniyo ntabwo twoca twifata nkawe ahubwo twogerageza kumwegera tukamenya impamvu yabivuze kuko natwe duciye dukora nkawe hoba habuze igihanura ati hanyuma twoheta tugafata ingingo turi kumwe nawe kuko abantu be nawe bitabegereye boguma babona ko ari kwa kundi amaherezo bakivuza kutwica kuko ntibaba bakibona ko turi abantu
duhereze kunyishu yari ine yo mu rutana agira ati byukuri jewe nabo dusangiye umugwi bahaye batugereranya n'ibikoko birababaje cyane kandi biragoye kwifatamo ati mugabo no kugerageza kubyihanganira kuko havu usanga twamaranye twese atari ko kugira abantu babane neza two kwirinda imvugo zo gutyoza abandi canke gusuzugurana kuko abantu twese tugenda tukeneranira Nuko rero murumvise abashoboye gutanga inyishu ku kabazo twaye twabajije ari nabandi bacu mwatrungikiye inyishu zanyu Nyabenda Pascal mu giteranye Muyinga harakaza Damien Komine Mugina mu ntacu bitoki Shimeni Mwaro muri Komine Gisozi igira neza Emile Bururi Isonga Adrienne nibigira kuri se Komine Butaganzwa Ernestine wo mu gisagara cha Bujumbura Elize bayubahe mu Rutana Musa Ingozi Baberiki Masi ahi Muyinga Janvier Mucankuzo nabandi benshi tutosoma ngo duheze reko naho rero mutega amatwi aka bazo kugice mwijeje kumviriza
turumvise ingene Nora akibuye wundi munyabugo mwene wabo ngo ari ke kwita abanyarusangi bikoko bega ntiyari gushobora kwihorera akamushigikira narije bose basangiye umugwe mubivuka kwiki ndasubiramo turumvise ingene Nora akibuye wundi munyabugo mwene wabo ngo ari ke kwita abanyarusangi bikoko bega ntiyari gushobora kwihorera akamushigikira narije bose basangiye umugwe mubivuga kwiki
Kufise rero icucikiriza cyangwa yifuza kwishura ku kibazo twandikire urungike ubutumwa kuri za nimero za telefone mujye mumaze kumenyera ni 75 88 na 88 99 50 cyangwa naho murungike ubutumwa bwanyu kuri 61 ubusa 9 103 turangize tubibutsa ku kicaro gice cy'amajana 98 tigikino muri kirukuri murakoze tuzuba dusubira
Chari gikino muri kirukuri Muzokwama mugikurikira kuri radio ijwi rya Amerika misi yose gatanu ku bisaha 12 n'iminota 10 z'umugoroba muri kirukuri ni gikino mutegurwa na La Benevolencia
Chuti z'ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho Mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Shuti mwakomeje kudutega amatwi ibiganiro twabateguriye kuri iyi saha na habihumurije ku buhanga bw'ibyuma ya engineer Rob McLean wafatanije na Fazel Gabriel kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi mbashimire cyane kuba mwaduteza amatwi mbararikira kandi ibindi biganiro byacu samoya n'igice mu masaha ari imbere turaba tubagezaho ibindi biganiro n'amakuru mugira ibihe byiza.